VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu. Uyu ni umwanya makuru yerekeye u Burundi.
Intumbero ya kino gikorwa ni ukwegereza umurwi Seridash abanyagihugu kashika hafi yaho baba kugira ngo bakene kutwitura ntibibagore.
Ubwo ni bwana Jean-Baptiste Baribonekeza uyoboye komisiyo y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo imihango yo kwibuka nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana niyerekeye umutekano muke ku mutumba Rutundwe muri commune Songa mu ntara ya Bururi. Turazibagezaho mu kanya. Abakunzi n'abakoranye na nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bazindukiye mu mihango yo kumwibuka kwibuka umwaka ushize yishwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza uri Bujumbura yakurikiranye iyo mihango.
Bamwe bafise udupira turiko amafoto ya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, abandi inkofero ziriko ishusho yiwe. Abari bitavye ibirori vyo kwibuka General Nshimirimana babonetse ahitwa kuri Gare du Nord muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nk'igihe c'isaha zibiri. Batororokanye gushika isaha zibiri n'igice. Ico gihe bagize urugendo rutoya bafise amashurwe mu ntoke hamwe n'amabuji. Mu gacerere bagiye imetero nkeya bagana ikibanza yiciwemo mu masanganzira y'ibarabara ryitiriwe RN1 n'iryo wa 28 munyonyo. Bahejeje gusenga no gushira ingori z'amashurwe aho yarasiwe, baciye bagira urugendo urwo rwabashikanye ku kirabo iwabo w'abantu c'umuhisi Adolphe Nshimirimana. Imihango yo kumwibuka niho yabereye. Abari muri ico kibanza bose bahagije ubutware bwiwe.
Yararangwa no gukunda igihugu, n'umuntu yakundana cyane, yaba umuto canke ukuze, umutama, umusore, inkumi. Nico tuma twe tuvuga tuti twarabuze yari ruremesha muri twebwe.
Ico ndamwibukira ko nuko yashoboye gukora ibintu intwaza ngabo zose nyinshi zitizigeze zikora. Yaratwubakiye ibitaro ngaha mu gisagara ca Bujumbura bya mbere by'akarorero, arubaka ubare bwiza bwa kijambere, ibintu by'iterambere y'igihugu. Mu gihe abandi ba ofisiye bo kugwego hejuru baronza amafaranga bayajana iburaya bakajana mu mabanki cyangwa bakajana mu bindi bintu byabo atari byo guteza imbere igihugu.
Jenaje mu rugendo rw'umuhisi Lieutenant General Nshimirimana akora ari umuvyeyi w'imfufi w'abafakazi yarafashije n'igihugu mu bisanzwe, ariko nkaba narababaje n'abamwishe gushika ku ino saa tatu barashikako icyo bashatse gushika ko ntacyo barose.
Bamwe mu bari bitavye ibirori bari baje bava kure rwose. Umukenyezi yaje ava mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi n'utwana tubiri, kamwe kari kwibere akandi kigendera ariko agafasha ukuboko. Twamubajije icamutumye agenda urugendo rurerure nk'urwo yakoze.
Je nagize ibirometero bingana gucyonya kubera nkihunguka mva muri Mozambique nibo banyakiriye baradutaye mu ibarabara tuvuye muri Mozambique tukagenda gusaba inge bakatubwira ati itike twabarihiye y'indege niganyana n'amahera menshi. Cyandagenda rero hajya kuri presidence ndababitura ikibazo cyanjye barakumfasha. Nshimirimana Adolphe aramfashije kuko namubwiye yuko ntararonka inga, acampa ibihumbi 50, acagenda ansabira ibiro 50 by'ibiharage, acasabira n'ibiro 50 by'umuceri n'amasafuri yanguriye. Nicyo gituma ndamwibuka, numva agahinda n'umubabaro kubera yasinze. Ni ukuri ndamushimira ugeze ubunya naho yitabye Imana, ndacamushimira kandi ndacamwibuka. N'itariki izoza yiwe kumwibuka nzokwama nanga itike nemera nza kumwibuka.
Uwo mukenyezi nawe batazirashirira kubera ubutwari bwiwe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Yemeza ko General Nshimirimana yamufashije kurera abana mu bupfakazi bwiwe.
General amaze gupfakara, umugabo wanje amaze gupfa, niwe yamumpambishije. Ndibuka cyane ijambo yambwiye turapfakaye turi ku rugamba, urugamba rurabandanye gushika ahomva I Tanzania. Cyangira tombora rero amaze kuza mu Burundi, negonasiyo zari zaheze baca baraza. General acaranye ekipa arambwira ati namba nzorari rirengarenga nizo nyene ndashima imana General Drophone yanyigishije guharura amahera y'amadolari je bampaye amahera nteye ampa mu marundi kigihe yapfiriyemo yansigiye n'ikintu ntazopfa nibagina ariko ndubaka inzu yari yampaye amabati yarandihira inzu akongera kamparasiyo akongera kandihira n'abana abasengeza nabandi niyo yabahira ishuri ndamufise kwiraga igiza cyane yari umugabo
abatari bake mubaje kwibuka umwaka uheze Lieutenant General Nshimira Imana yishwe harimo abahoze ku rugamba uyu ni umwe mu bakuru b'amashyira hamwe yabo ahamagarira urwaruka kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike mu gusambura igihugu.
Ikintu cya mbere duhana urwaruka turabanuye yuko batohendwa n'ibi na biriya bakamenya yuko igihugu ari impetso ya twese dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tukavuga rumwe kuko abanyepolitike bobo baraduhenda ngo je muri ibi na biriya bamwe bagata amashure abandi bagata imirimo bariko bakamenya yuko igihugu ari twebwe na cyane cyane ugwaruka tugifise ingufu zo kugikorera kucubaka hanyuma bakaza tukiyubakira igihugu c'amavuko kuko nta munyamahanga azovi buraya canke ngo twebwe amahoro tuyizeye mu kindi gihugu za Tanzania n'ahandi ahubwo twebwe nyabona ne twebwe dukuye kuza tukaja hamwe tukubaka igihugu cacu.
General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka w'2015 yicanywe na bamwe mu bamucungerera ubuzima. Abapolisi batatu n'abasirikare batanu bagizwe urupfu rwiwe bafungiwe mu ihororo rikuru rya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ku nshuro ya mbere bari barengutse mu butungane kuri uyu wa mbere. Urubanza rwabo rwahawe iyindi sanga itaramenyekana kubera abashingwamanza babunganira batari bwasome neza amadosiye nayo bene kuregwa bakaba basabye akanya gakwiye ko kurondera amasubura bakura ku icyaha. Umuhisi Adolphe Nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi amwe mu mashyirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu mu Burundi na mpuzamakungu yasohoye akatari gakivyegeranyo bimwagiriza guhohotera batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi ayo mashyirahamwe yamwagirije ni uguha ibigwanisho bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonerakure n'ukurukoresha imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko abakunzi biwe basigura ko abandikiye vyari abashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha Abarundi. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Mu karere k'uburengerazuba bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri hafunguwe ibiro bya Komisiyo y'Igihugu yigenga yashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo biro mu karere kagizwe n'intara eshanu bizafasha kumenya ibirebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu buryo bwihuse. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka afite inkuru irambuye.
Uburongoye mu gihugu ujeje gatika kazi na muntu ku rwego rw'igihugu ashikiriza kuyugururwa y'ibiro by'uyu mugwi mu burere bw'igihugu biza biteza imbere igikorwa washinzwe kuvushingwa mu mwaka wa 2011. Jean Baptiste Baribonekeza asigura igituma kuri uno wa kabiri huguruwe ibiro mu ntara zitanu zo mu burengero bw'u Burundi arizo Murambya, Cibitoke, Bubanza, Intara ya Bujumbura na Miriya Bujumbura.
Intumbero ya kino gikorwa ni ukwegereza umurwi CERIDH abanyagihugu kashika hafi yaho baba kugira ngo bakene kutwitura ntibibagore kugira ngo kandi iyo twumvise ahantu hari ingorane haba mu mabohero haba mu mirimo ya misi yose y'abantu haba mu bijanye n'ubutungane dushobore kuhashika hakiri kare. Rero icyo twiteze cyane cyane nuko itanguzwa ry'ibikorwa vya kino gisata kiraba uburaruko bizotuma kumbure abatara baronka uburyo bwo kudushikira dushobora kubashikira vyoroshe bigatuma kandi naho uharusanga kumbure nkiyo abakomisiyere bari mu bindi tukaronka abaduhagararira bakahatubera iyo abakomisiyere batari hafi hanyuma bakaduha raporo kugira ngo dushobore kuzikoresha mu gutunganiriza abantu canke mu kubafasha mu bindi bakeneye.
Ivyo biro vyoguruwe mu gisagara ca Bujumbura kuri abanyagihugu bo mu ntara zine kuri zitanu zigize akarere k'uburengero. Umukuru w'umugwi CNDH ku rwego rw'igihugu asigura ko abazo bashaka kwitura ivyo biro batazorinda kuza mu gisagara ca Bujumbura akamenyesha ko buri mu ntara hazoba hari uwuserukira ivyo biro ari nawe zitura. Ingorane ivyo biro vyo mu burere zifise nizijanye n'uburyo nkuko bivugwa na Jean Baptiste Baribonekeza.
Kumurikano kanya ahanini nk'uburyo dukoresha usanga buva mu basanzwe bafasha Burundi bagafasha na CNDH hanyuma kenshi ugasanga bafasha ku gihe ikindi gihe naho ntibafashe. Turiko rero turagerageza gukorana nabo vyega haba leta y'u Burundi canke abasanzwe bafasha Burundi kugira ngo tugerageze yuko ivyo biro vyoheza bikamaho.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niwe yari yaserukiye leta mu yugururwa y'ivyo biro. Mu ijambo ryiwe yashimikiye kugufasha uwo murwi wigengujijwe gateka kazi na muntu kugira bikunde ako gateka gatsimba atari mu Burundi. Gaston Sindimwo yateye intege ababandanije bafasha uwo murwi, agasaba abahagaritse imfashanyo ku Burundi kugira nkabo ba mbere.
Nous voudrions en fait profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à l'endroit des pays amis et des organisations internationales.
Tuboneyeho gushimira amashirahamwe n'ibihugu byatugumye hafi kandi binabandanya bidufashe mu mugongo na cyane cyane umugwi CNDH kugira ushobore kurangura ibyo washinzwe. Aho niho tubonera abagenzi b'ukuri. Turizeye yuko ibyo bishobora kubera akarorero abahagaritse imfashanyo zabo kandi ko banyuma bagiye gusubira kuba basoma mbiki n'igihugu cyacu. Uhagarariye igisata cha uni mu Burundi kijeje gateka kazi na muntu yibukije ko kuva uwo murwi w'igihugu ushingwa mu 2011 amategeko ugenga yatomora ko bimwe mu byo wategerezwa gukora harimo gushinga ibiro byo mu burere bune bugize igihugu. Bamazi cha atera kamo leta y'u Burundi n'umugwi w'igihugu kutarera amaboko mwitsimba tatwa ry'agateka kazi na muntu ivyo tuma haboneka abafasha.
Vous avez à présent les moyens d'être à la hauteur de votre mission, non seulement pour une démocratie apaisée dans ce pays, mais aussi et surtout
murafise uburyo bwo kurangura igikorwa mwashinzwe. Nta n'umwe ayobewe ibyo ategerezwa gukora nimba ihungabanyo ry'agateka kazi na muntu zidahagaze hakaba akamizwe n'ingoma. Murazi uko mushobora kurindira ko igisata cawe nikijeho agateka kazi na muntu gifasha kandi najye twiyemeje kugira ngo agatega gakingigwe kongere kubahirizwe mu Burundi. Mwamenya ko ibiro vya CNDH mu karere k'uburaruko biri mu ntara Ngozi mu karere ko mu Buseruko no hagati. Ivyo biro biri mu ntara Gitega muma nuko naho biri mu ntara Makamba. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze cyane kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Duha ikaze kandi abagifungura amaradiyo yanyu na makuru yerekeye Burundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Rutundwe muri komine Songa mu ntara ya Bururi bafite impungenge z'umutekano muke humaze iminsi aho batuye. Ibi byemejwe n'abayobozi bashinzwe umutekano mu nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku musozi Rutundwe aho abenshi bita kuri Seze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yarahari.
Mwumano huyi gochu Burundi mutumba Rutundwe huli mwizoni ya kijama komine Songa mwini ya Bururi ama kutuka wansa menyesha yuko hamazimi si hafugwa umuteka no muke. Mwunama umuteka na tungani juwe kuri wakabili urongo igipoe simu yiko mwini ya Songa opesedu niyo nizigi ya Shautier ya vuzakuyo mutumba Rutundwe uza kuisonga mkale ya rongo ye umuteka no muke.
Mwge mkale ya turongo ye kisonga ahano hamazi kumbika na magrenade ngira shevu dozo ni habivuze inshuro zirenga zine mumeza tarenga atano ninga hirutungu ahano hamazi kufuga masasu ahamuri komine yashu ya Songa ninga haku mutumba wa Rutundwe jewezi shua kuumva ukuhuvu abano wa shua kucha hanu ahano mugitara bakosa ibitoki abantu bari kora zokereza nta munsi duga murayibona kuko abantu bakora bijya bintu bari ngahanye saba akurira mu gahanye ha nikimenyamenye nuko ejo buri gihe baje gukora kijya gitero kujya mutamba baje biyobera niki bumvikana yuko byobanje kugira ntimubamenye.
Uyu mutama avuzwe ko aruka gutegwa yitwa Makikiri Yeremia aba ku mutumba Rutundwe asanzwe akora umwuga wo kunguruza n'ibintu. Urugo rwe rwatewe mu ijoro ryo ku munsi wa mungushira umunsi wa mbere nk'igihe kisazi ibiri z'ijoro. Ibyo byakozwe nko mu kutwa kuyira Rutundwe abivuga n'umugwi witwaje ibigwanisho inkozi irasirana maze Imana yarakinze iraconekaye kuri urugo rugo kiretse ko bukeye mu gatondo batoye igihe itarugurugwa. Muyo namashijwe makenga kandi ko hamwe atacokogwa umutumba Rutundwe uzavumera nka komine ya Mugamba yaza kwisonga makomine yageze igihugu cy'u Burundi bijyanye n'umutekano muke. Opesedo niyo nitigisha rutiyeri yagabishije abanyagihugu baho
cyo ndibaza ngaha Irutundwe zihoho bari hejuru y'amategeko izo nkoho mutazerekanye zirazira rasa abanyagihugu mu ijoro mutazerekanye ku neza muzozera ku nafi kandi basaba yuko ibintu kuvirwa kumwe sinazo zumvise kumwe muzogira ingorane cyangwa babeshe.
Umukuru wa zone Kijyama wewe asaba Nyarutundwe gutanga makuru kuri cyo cyose kibateye makenga gahinda veno.
Mundi wewe wumvise inkuru yibwire mugenza ari ico wikete kibwire mugenza wunda bwibire mugenza mukinge mutarone ubanye umuntu aguteye amakenga ndikibuza yuko ubwira mugenza cyangwa ukabwira ndi
naho biruko nko nyagiye kubirutundwa yidogera ukudahana kwibonekeza iyo batanze mwe nayo makuru basabye
ibi bintu rero byuko umuntu yivye gitoki bigatangwa ntibivu aba bintwaro barasiguye umusuma bica bituma umutekano uba mubi ari ya police nkabo agira ibyo bibi bari mwo bariho bagashigikirana naba bari intwaro ngo reka ngo uyu mwana wa naka ntiko mubi agasha tangwa kose ntashagasha none uzosaba gutanga raporo gutumye gakije
muvyo kokoga kugira umutekano gawe ku mutumba rutunzwe harabasavye ko kongerezwa ayeje umutekano
twagomba yuko mwomera nkabongereza aba police hajya kugira bashobore kuzobara kicura mwico era gari cyo tashuka amaze kuja mu inko hari cyo tudashobora iragoye kuza ngo rutweremwo atacu ufise wumvise havutse ho rero hamwe bagiye baradufasha gukicura natwebwe tukabafasha nabo gira ati tubahita tuja hanaka ino munsi tugende duteranira hariya togen kuko tugira tuti turashigikiwe natwe turi imvi cyo dushobora turagifasha
Opese Donyo nitikesha utieri, arongo igipolisi mwiko mini ya songa, avuga ko bagiye kuraba, ukuntu bokongerezwa, hambavu ya masasu na magenada avugira kumutumba rutundwe, haribonekeza n'ubusuma butandukanye, na cyane cyane mu mirima, no mu bitungwa, muri komine songa mu ntera Bururi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ibicuruzwa bitari bike byazamutse ibiciro mu murwa mukuru Bujumbura ibiciro ntibyazamutse ku bicuruzwa biva hanze y'igihugu gusa nibikorerwa mu Burundi nicyo kimwe Bwana Antoine Muzaneza uyobora ishyirahamwe ry'abadandaza mu Burundi Akobu avuga ko bimwe mu bituma ibiciro byiyongera ari ikena hamwe n'iduzwa ry'amafaranga y'agaciro yabiganiriye na mugenzi wanjye Edi Rwema nk'umutumirwa mu kiganiro muri Sanga
mu bisanzwe iduzwa ry'ibiciro twarifata nko mu buryo bubiri hariho ibiciro biduga mu buryo rusangi akaba n'ibiciro biduga bivanye n'igihugu ku gihugu rero ngaha iwacu mu Burundi niyumvira yuko ibiciro byaduze bivanye n'imvo zitaringe mutayobewe na mwebwe harihe ibihe bigoye twari tumazemo iminsi ibihe bitoroshe rero twiyumvira yuko aricyo catumye ibintu bimwe biduga bivanye kandi n'ifaranga ry'agaciro ryaduze ku rwego rw'isi yose rero twiyumvira ko natwebwe muri urwo rwego rw'isi yose natwebwe turimo mu Burundi
hanyuma se mwebwe nk'ishyirahamwe rishinzwe kuvugira abadandaza niki murimo gukora kugira ngo iryo duga ry'ibiciro ridakomeza
turiko turagira amanama atandukanye ngira muraherutse no kubyumva mu rwego rw'igihugu yuko hariho inama abarongoye igihugu hamwe n'urongoye ibanki nkuru ya Repubulika twagiraniye na cyane cyane byari bivuye ku mafaranga y'agaciro ataboneka hariho rero ingingo zaciye zifatwa kugira ngo barabe yuko iduza ry'ifaranga ry'agaciro ryogerageza kugabanuka kandi turiko turabiraba twiyumvira yuko bishobora kuduha umwizero yuko ibintu bishobora kugenda neza cyo ni cyambere ama ikindi kigira kabiri nuko iduza ry'ibiciro hariho n'ibintu biva kubidandazwa twihingurira ngaha mu gihugu hagati cyangwa twirimira nabyo ne nimvira ko byaduze gatonya bivanye n'ukuntu umwimbu wagenze hagati mu gihugu hanyuma ukadusanga umwimbu utagenze neza ibyimbugwa biraduze giciro
kuri telefone turi kumwe kandi na nishimwe mwiriwe neza
mwiriwe Ndigwema ndabumva neza
uri hehe
agende mu muji wa Bujumbura
ikibazo cy'ibiciro by'ibicuruzwa namwe aho ngaho muragifite
ego cyane nico kigezweho umuntu wese arakibona ntiyocirengagiza aje kuganje nagira mbaze umutumire mbega ibidandazwa byahora biva muri Tanzania twatumvise mu minsi yahera yuko hoba ari ambargo sinzi ko byo bari ibihuha sinzi uko ariko none ibyo byava muri Tanzania si byo bituma ibiciro biduga cyane ngaha mu Burundi mwavuze ku kibazo kijyanye n'amadolari naho muvuga ati ku isi nzima y'idolari riduze n'u Burundi burajamo none mu dusobanura gute yuko ku Burundi idolari ryahora rigugwa ibihumbi amajana abiri n'amajana na mirongo itanu yamba ntihenze ugasanga ubunye rigeze ku bihumbi bibiri n'amajana umunani kuduga kurenze uko kose byoba biva kuki utubazo twanjye twa ruto Edigwe
urakoze nishimwe reka dufate na Gerard wiriwe neza
tubona no kuri ya murumonge ibishye uko abandi bose agiye abishikiriza tubona bizuza ku munsi mwanya ku mwanya tukibaza aho ibintu bigiye guherera umunyagihugu yahora akoresha igihumbi kugira afungure bakoresha ibihumbi 2005 ituzi aho bizohera jera cyakoze umutumire none ibi bintu ntibyaguma bidukuye uko ibiciro biduze igiciro cy'imifungurwa ibitoro cyangwa ibiki mubona twebwe abarundi tugiye kubaho gute ikindi kibazo nashaka kumbaza none nta buryo umuntu ukoresha muri leta kugira ngo nayo madorari agasubira hasi kugira ngo n'umunyagihugu arabe ukuntu yasubira mu buzima ahubwo yahora akomeje mu minsi ihebye hoje ndabona yuko kweri ibintu bigiye biduka umunyagihugu mutoya agiye kumererwa nabi cyane.
Urakoze Gerard, reka dufate na Terence. Terence mwiriwe?
Niwe neza.
Aho utuye byifashe bite? Uri hehe?
Aho ntuye ndi mu muji hagati y'igisagara cya Bujumbura. Muri rusange ibicuruzwa byaraduze ku buryo budasanzwe aho dufatiye ku kintu gitoya cyahora kiguha amafaranga 500 agashashi akamwanya k'amahera 500 kadoze ku giti kageze ku mafaranga 100 rero ku bidandazwa byaba biva hanze n'ibiva mu Burundi byose byaraduze ku buryo sanswe umuntu yagaca yibaza ati mbega none hamwe tacho kugwa mu buryo bwihutirwa abantu abarundi bagiye kubaho gute. Ego turabona yuko ahanini ko idorari ryaduze ariko rikoreshwa mu rudanozwa cyane nk'abajya kurangura hanze ariko twaca twimvira aho byo byaravuye na cyane cyane inyanduruko yuko iryo dorari duga turabona yuko cyane cyane abo byega kuko byavuye ku novuga ku mbarutse ya byose yavuye ku matora yabaye ku buryo bamwe batashimye uko yagenze hanyuma hakaba ihagarikwa ry'amafaranga y'agaciro harahinjira mu wundi gusahiriza kiga cya leta.
Urakoze Terence. Bwana Muzaneza, ese wowe nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abadandaza hari icyo mushobora gukora kugira ngo iryo zamuka ryo gukomeza nk'uko abantu barimo kubivuga ubungubu?
Icyo twotegereza gukomeza kubivuga kugira ngo tugabanye ibiduga by'ibiciro hariho ibintu bimwe bimwe bisanzwe birabwa kuri twebwe nyine abanyagihugu n'ibindi usanga birabwa ku butegetsi ariyo leta ibidutwara. Rero nk'aha hari nk'ikintu yitwa n'ishimwe agiye kuvuga ati mbega ibi bya Tanzania bugaye ni imipaka hanyuma ni ibintu bikaca bica biduga ati ibyo babiva kuri ibyo amanajera nawe akavuga ati byavuye ku gihumbi bijya ku bihumbi 2500 ndetse na Terence arabivuze ati ibihumbi ati agafashe karugwa amafaranga 50 ukagugwa ijana ibyo byose tubifatiye muri rusange tubona yuko bimwe bivana ibidandazwa byo hagati mu gihugu bivana ariko kubera ukundo umwimbu barabonetse ntabivuze. Hanyuma ikindi kijyanye n'ifaranga riduga ry'agaciro bivanye hari uheje kubivuga ngango ubwo sabo baranse ibijyanye n'amatora ngo n'ibindi niyumvira yuko ariho politiki ibisanzwe ihari urabona abo bari basanzwe bafasha Burundi bagifasha Burundi twavuze ko ari bice 41 kw'ijana by'amafaranga ahora ava hanze yafasha Burundi ariko ubaye amafaranga ndakizi niyo n'ingaruka mbi ituma ifaranga riduga. Hanyuma hariho n'ikindi kintu kijyanye n'ifaranga ryaduze ku rwego rw'isi yose ibyo rero abirabiye ngaha mu Burundi tubirabiye ifaranga turabye ku giciro cya BRD ibanki ya Repubulika y'u Burundi igiciro kiri ku idorari rimwe riri ku 1650 ariko wajya kuraba kuri rya soko bita marché noir cyangwa hamwe bita mabiro de change ukumva ngo barigurisha 2400 aho rero hariho rimwe na rimwe habaye gusamara iyo banki ya Repubulika itakurikiranye neza abo bantu basanzwe baronka igifaranga ry'agaciro rito cyangwa yabonetse ayo yuba yarabonetse mu gihugu bategereza kuyagabangana ku buryo ayo mafaranga ashobora gufasha abanyagihugu bose kugira ngo rya faranga ntibandanye riduga. Bagiye kwibuka ku gutora mu Kirundi tuvuga ati gutora ingege n'imisure yagurutse ubu ejo bundi gihe bafatiye ingingo yuko hariho abantu bikikamukiriza mu kudandaza ayo mafaranga y'agaciro ku giciro kiri hejuru cyane. Hariho n'ahantu bamaze no kugara turamaze kubibona na mu gisagara cya Bujumbura ubu rero ifaranga ryari ryavuye ku 2800 uburiko riramanuka turabona neza yuko bigeze ku 2300 mugabo si ibyo ibyo cyo twifuza twifuza yuko leta yofata ingingo ibereye kugira turironge ku giciro cha Banki ya Republika uwo umuntu ashaka kuja kurangura ibintu abirankure bizimbutse hanyuma aheze abizane mu gihugu biheze tubidandaze bizimbutse kandi ibyo bica bituma byorohereza abanyagihugu kugira ngo bagure ibintu bizimbutse hanyuma rero ibyo ibiri no ngaha mu gihugu gusa mperutse no ngaha mu gihugu cy'Uganda nanye ndaba ifaranga ryahura ku 2500 uyu munsi rigeze ku 2000 bambe ku 3500 urumva naho ibintu byaraduze kandi sukora ariko byari bivanye no kubera ari ingorane bafite mu gihugu mugabo na twebwe turabona yuko ngaha habaye gushaka kwa leta ifaranga ry'agaciro ryogabanuka cyane.
Hari n'ikindi cyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo Vice President wa kabiri yatangazaga ko nta bicuruzwa bikwiye kwambutswa umupaka bijyanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo ntangaruka bizagira baba kubarimye cyangwa se abacuruzi?
Niyumvira yuko ico leta yobagifashe yagifashe nk'ingingo kugira ngo irabe bikwiye kingira ibidandazwa byimbuwe hagati mu gihugu. Kuko niyo umwimbo habaye hanyuma hakagira abantu ba ibidandaza bakabiyereza hanze y'igihugu na urumva babanyagihugu nabone ni baronka bacabagura ibintu bizinge cyane ukacusanga leta ntacyo yabafashije bingira yuko iyo ngingo irashobora kuba ifite ingaruka mbi ku ruhande rumwe kandi nuko ishobora kugira n'ingaruka nziza ku rundi ruhande kubera kuko urumva uyu munyagihugu yarimye ayi ashaka gasabuni agashaka kunyu agashaka nibindi mugabo hariho nibindi nabyo usanga biba bikenewe yuko uwo munyagihugu yumva yuko leta nayo itegereza gukingira abanyagihugu bayo kugira ngo bagure ibidandazwa bizimbutse kandi biri ku giciro giciririkiye niko no bivuga.
Dufite na Pacifique kuri telefone mwiriwe neza.
Ndiwe ndi Gitega mu mujyi wa Gitega ndiko ndaraba ibiciro ndetse nje ndabona yuko no ngaho Gitega ari cyoroshye kuko nk'iki byanye yuko araje umuceri bana yuko ikiro geze bwe 2500 ama uradi ri haragi dufata amafaranga gatondo ashobora kubigura ku mafaranga angana n'igihumbi ku mugoroba ugasanga bigurwa 1200 ubwo ndi ko ndaraba mu bisanzwe n'ibi bizimbugwa bimwe n'ifaranga tuba twirimira mu Burundi harimo ibitengwa bito bito urazi nk'amavuta wabona ko nayo nyine aha mu Burundi twaba twihingurira icyo mbona ni uko buraba bagashyiraho uburyo ibitengwa tuba twirimiye ngaha mu Burundi bikagabanuka agaciro gatoya ego ama ikibazo cy'iwanjye nashaka kubaza nta rugafi leta iba ifise wo kuraba ingene ibihugu ibi dusaba dusanga imbibe ko boreka ibidandazwa bikinjira hanyuma bikinjira kugira ngo tubona ko ibiciro byogabanuka.
Icyo niyumvira yuko ata kintu kinini cyofasha kuko uko ibintu byinjiza ubigura ifaranga ry'agaciro ubiguriye hanze ni bya faranga ry'agaciro nyine uza kurondera hanyuma uko byinjiza niko n'ubundi mu kindi gihugu nacyo ishobora kuza kubitora. Dufate nk'akarorero hari ibintu umuceri wa uruva nko muri Tanzania hariho n'uwari yakibajije ngaho imbere yavuze yuko Tanzania yuko yoba yarugaye cyangwa yuko byo bari bihuwa cyangwa atari bihuwa numenyesha yuko byatari byo Tanzania hari ingingo zimwe zimwe yafashe kugira yorohereza abanyagihugu bayo nk'uko natwebwe hari ingingo leta yafashe kugira yorohereza abanyagihugu bayo ariko ntibyatumye yuko ibintu bica biduga uko twabibonye muri iyo minsi iheze. Rero nk'ibyo ubizanye ariho nk'abaca bimbura aho kugira bashyire mu bigega babike babikiye igihe hazogera kugira bakoreshe baronke imbuto mu minsi za imvura niyamara kugwa uca usanga za mbuto zose bazihereza hanze bajya kudandaza kandi byofashije kugira ngo ejo abarundi babandanye bafite umwimbu ukwiye bareke kuwusesagura bajya kuwutanga hanze.
Icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro byazamutse mu murwa mukuru Bujumbura. Ni mu kiganiro muri Isanga cyahise muri iki gitondo. Cutero twari kumwe aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Zoniak Voitek afatanije na Fatuma Kalala Arimas wadufashe gushyira hamwe no kubagezaho ibi biganiro kuri mikoro ari kumwe nange Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza mwumva ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.